Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tuti zacu bwakeye ne Eugenia Mukankusi basuhuza ikaze kuri radio yanyu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi Sena yarayemeje abagize komisiyo y'igihugu y'amatora nshya.
Uraze nk'ingingo ya 91 yo mu ibyirizwa nshingiro ivuga ko ayo mazina yemezwa mu nama nshingamateka ukwayo n'inama nkibuzamateka ukwayo. Tuyabonye ayo mazina mu nama nkibuzamateka mu nama nshingamateka ntiyaciyeyo.
Uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNL Simon Bizimungu avuga ko uburyo iyo komisiyo yashyizweho bwaba bunyuranyije n'amategeko. Umuryango uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu Freedom House wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urashyira u Rwanda mu bihugu bifite ubutegetsi bw'igitugu bikurikirana abanyamakuru aho bahungiye mu mahanga. Umuryango witwa G5 Sahel ugiye guseswa urugizwe n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'Abibumbye ONU urasaba iperereza ridafite aho ribogamiye ku gitero cy'indege hitagira umuderevu y'igisirikare cya Nigeria cyahitanye abaturage 85 bari bibereye mu munsi mukuru ku cyumweru gishize. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Ibiro by'umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu byasabye abategetsi ba Nigeria gukora itohoza ryuzuye kandi ataho rihengamiye hamwe no gutuma abagize uruhara mu byabaye ku munsi w'Imana urangiye babibazwa. Ni mu gihe botegerezwa guhindisha yakababaro abahasize ubuzima canke bakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Benshi mu bapfuye ku munsi w'Imana urangiye bari abapfaso n'abana n'abageze mu zabukuru. Ivyo biro vyatangaje ko abategetsi ba Nigeria babuze ko abasivile bapfuye vyabaye impanuka. Yamari ivyo biro vyasavye ko ingingo zose zishoboka zofatwa muri kazoza kugira abasivile bakingigwe hamwe n'ibibanza by'igisivile. Umuvugizi w'ivyo biro Saif Magango yatangaje ko abategetsi ba Nigeria bategerezwa gusubira kwihweza amategeko igisirikare cisunga n'uburyo bwo gukora ibishoboka kugira impanuka ntiyabaye ku munsi w'Imana urangiye ntizisubire kuba. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yategetse ko habitohoza ku munsi wa kabiri. Hari nyuma y'uko igisirikare cyemeye ko imwe mu tudege twacu tutagira abadereva bita drone yari ikoreshejwe mu gitero ku migwi yitwaje ibigwanisho yishyize mu bitabaye n'impanuka abanyagihugu baba mu mihana yahitwa Tudun Biri iri mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Kaduna. Bari mu birori by'idini rya Kiislam bihimbaza amavuko y'umutumwa Mohamed.
Umuryango witwa G5 Sahel ugiye guseswa wari ugizwe n'ibihugu bitanu byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye imitwe y'abajihadiste mu karere ka Sahel. Edi Rwema haraduhe ibindi kuri iyi nkuru.
G5 Sahel yashinzwe mu mwaka w'2014 yarigizwe n'ibihugu bya Mauritania, Chad, Burkina Faso, Mali na Nigeri. Ufaransa bwari bwifitemo uruhare runini. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Burkina Faso na Nigeri batangaje ko bawuvuyemo. Mario yari yarasohotsemo mu 2022. Hari hasigayemo rero Chad na Mauritania bonyine. None nabo mu itangazo rimwe bashize ahagaragara bavuze ko bagiye gukurikiza ibikubiye mu ngingo ya 20 y'amasezerano nshingiro ya G5 Sahel. Ingingo ivuga ko umuryango ushobora guseswa biramutse bisabwe byibura n'ibihugu bitatu mu bawugize. Mu by'ukuri biriya bihugu bitatu byaranije gusohokamo ntibisaba bitomoye ko umuryango useswa, ariko na mbere na kare G5 Sahel yamye ijegajega. Mu 2017 yashinze umutwe w'ingabo umwe wo kurwanya imitwe y'abajihadiste, nyamara ntacyo wagezeho, ahubwo ubwicanyi bwariyongereye bukomeza guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi amamiliyoni babaye impunzi. Abahanga bemeza ko G5 Sahel yabaye imwe mu mpamvu z'akaduruvayo ka politike bakurikije coup d'etat zabaye muri Mali mu 2020, muri Burkina Faso mu 2022 no muri Nigeria mu kwa karindwi gushize. None ahubwo mu kwezi gushize batangaje ko bibumbiye hamwe bavuga ko bagiye gushinga leta zunze ubumwe zabo bwite.
Intambara hagati ya Israel na Hamas irakomeje mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestina. Oya nitanga ishaka yaduteguriye inkuru.
Kuri uno munsi wa gatatu impande zombi zatanye mu mitwe bikomeye mu ntara ya Gaza. Ibyo bitero bikaba bibandanye kuremera abanyagihugu ba Palestina babandanya kubura aho bahungira cyangwa ubufasha bw'abagira neza. Igisirikare cya Israel cyatangaje kuri uno munsi wa gatatu ko cyagize ibitero byo mu kirere mu bibanza bishika ku 250 muri Gaza mu munsi umwe. Oni yaramenyesheje ko zibonekeza ko Israel yongereje uburemere bw'ibitero byayo by'amabombe igira muri Gaza kuva ku mutaga w'umunsi wa mbere. ONU ivuga kandi ko abagwanyi b'abanyepalestina nabo nyene bongereje ingufu mu bitero byabo byo ku butaka harimo iby'amarokete ategwa muri Israel. Abategetsi mu gisagara cya Israel bavuga ko bariko barakikuza igisagara cya kabiri kinini cy'ubumanuko bwa Gaza, Khan Yunis. Ibyo bitero byiyongereye mu bumanuko bwa Gaza bibaye inyuma y'ibindi byagizwe mu buraruko bwaho harimo ibyagizwe mu gisagara gikuru cya Gaza. Bibaye kandi inyuma yaho igisirikare cya Israel kigabishije abantu ko bohungira mu bumanuko bwa Gaza kikongera kikabategeka kwirinda ahari bitero.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Ibiganiro vya radio yanyu hejwe rya Amerika birakomeje. Ku mugoroba w'ejo kwa gatatu, Sena y'u Burundi yemeje abantu barindwi bagize komisiyo y'igihugu y'amatora nshya. Ni abagabo batanu n'abategarugori babiri. Inkuru ya Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Umukuru w'inyamahenguzamateka Emmanuel Nzohagera niwe yasomye umwidondoro w'abantu indwi bemejwe n'urwego rongoye kumara imyaka itanu itongezwa bari mu murwi utegura amatora nk'uko ibwirizwa nshingiro yo mu 2018 ribivuga. Nk'uko abari mu nyubako z'inyamahenguzamateka ku murwa mukuru wa politiki Gitega babibwirije ujya Amerika mu gusoma uwo mwidondoro, umukuru w'inyamahenguzamateka hari ibyo yanse kuronda nk'ubwoko, intara n'imigambwe abemejwe kuba mu murwi Seni utunga nyamatora baturukamo. Mugihe kandi kumirwa iyo muri kahise ari umukuru w'igihugu yabanza kugena umukuru n'icyegera baseni ubu amabanga batowe bafite yagiye amenyekanye. Prosper Ntarwamiye niwe yatowe kugira azorongore uwo murwi. Uwo mugabo yigeze kuba umuvugizi wa seni, ubu yari umuvugizi wa leta y'u Burundi. Azucane nk'umuntu wavuga make naho yajejwe amabanga yo kuvugira inzego. Mugabo yamabangutse kwitaba mugana n'abamurondera naho byoshika akabatanyisha afite abishurana umutima mu nda ubuzima bwakomeza. Eka no ku buhinga bwa none amenyesha kuri baba wo mu gihugu hagati no hanze y'u Burundi iyo bamwikoze ko bakamwandikira basubiza. Umukenyezi Victoire Nahimana nawe yemejwe kuba icyegera cy'umukuru wa Seni, uwo yahoze ari umukenyezi w'amateka w'u Burundi. Ubundi mukenyezi rujya Amerika itabashije kumenya amabanga yahora n'akaba ari Odette Bizumuremyi yatorewe kuba ujejwe intwaro n'ubutunzi muri Seni mu gihe Sylvestre Nyandwi yemejwe nk'uhagarariye amategeko. Uwo yari yabogojwe mu mabanga y'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika mu mpera z'ukwindwi. Yari yayinjiyemo mu kwa munani 2016 ari mu bategetsi barungitswe na leta ya Evariste Ndayishimiye mu biganiro by'ukwiyunga n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu begereye umugambwe Sende Devudede yigeze kuba mu mabanga makuru mu rwego rw'iperereza agira ati naho yoba umukenyezi wiwe bamusabye kumwandikira umutahe yari kubikora. François Bizimana aroye kuba ujejwe inyigisho no gutanga amakuru muri Seni. Uwo mugabo azwi cyane nk'uwakuwivata kandi atarya umunwa, arazi politike y'u Burundi, akaba yarabaye umuvugizi w'umugambwe Sende De uzwi cyane nka Sende De ya Nyangoma. Kugera mu 2015 ari mu bantu bazwi cyane n'abarundi n'abanyamahanga kandi bavugiye mu binyamakuru byinshi byo ku isi yanegura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Inyuma y'uwo mwaka hadutse n'ijyane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera Nkurunziza cateye impari. Bizimana yaciye ashima kuja kuba umuhanuzi mu nama nkenguzamateka, n'ubu akaba ariho yari agihanganye. Leonidas Ndayiragije yemejwe nk'uzozezwa ubuhinga bwa none muri Seni, nayo Gabibu Gaga akaba aroye kuba ujejwe ibikoresho muri uwo murwi. Umumenyeshamakuru wigeze gukorera radio na televiziyo vy'igihugu yahora ari umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguzamateka, akaba yanabaye umuhanuzi w'umukuru w'inama nshingamateka mu byo kumenyesha amakuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Senel yabwirijwe ijya Amerika ko yemezwa ry'aba bantu bagize umurwi Seni ryahonyanze amategeko. Uku niko abidusigurira Simo Bizimungu.
Uraje nk'ingingo ya 191 yo mu ibyirizwa nshingiro iratomora neza uko ayo mazina yemezwa. Ivuga ko ayo mazina yemezwa mu nama nshingamateka ukwayo n'inama nkenguzamateka ukwayo, bamwe bose bakayemeza ibirenge igice cya kabiri cy'abitavye ayo matora. Tuyabonye ayo mazina mu nama nkenguzamateka, mu nama nshingamateka ntiyaciyeyo.
Reka n'umugambwe wa PDR wemeza ko utagishijwe inama. Gabriel Banza witonde umukuru wawo ariko avuga ko atacyo bitwaye.
abagiyeho rero bakumva yuko bagiye gukorera igihugu bagiye gukorera barundi batamuntu bagiye gukorera kandi bazokora mu bwigenge ntangere
mugabo yifuza ko mwishingwa ry'amashami ya seni abanyamigambwe bagishwe inama
uyu mugwi rero ugiyeho ushitangura amanama kumbure nabo byega bose matora kugira ngo tuvugane ingene hadoshigaho abaserukira uwo mugwi mu ntara mu makomine bahuri kwimo bose ko twagiye tubona ko muri kahise mu gihe atawamama usanga kumbure arabaca bigenza ukuca kuri
reka n'amashyirahamwe yigenga nta banywanya afite mu murwi mushasha mugabo yunga mu rya PDR Jaha Hakizimana mukuru wa Polycon F rimwe mu yaserukiwe mu gihugu cyose
ikomeza amashami yigenga ikomeza inabiriya ikomeza nuko abahari abashizweho botunganya ibintu neza kandi bakazobikora bikazo ibintu bishimisha abarundi bizo va matora bikaba ibizoshobora gutuma Burundi kubandanya inzira ya demokrasi burimo
bizimunga bare mu nyamanga mukuru Senere ya mugambwe urimo kutumvikana muri kino gihe atanga kuwa mu rwego rubate atamwizera utanga
Monakioza ni mbego gwego rugiye kuzokora ibiki rugiye kuzotunganiriza bande mu gihe kwatuza kujaho abantu bagishije inama
mu rwitani mu bikorwa biburaririye byihuta no gutunganya amatora y'abahanuzi b'imitumba y'abakenguza amateka n'abashinga amateka mu 2025 ni inshuro ya mbere y'amatora azoba atunganijwe mu kiringo gitandukanye n'icyaha umukuru w'igihugu kuko yo azoba mu 2027 ni kandi inshuro ya mbere y'amatora azoba abaye intara zatubijwe zivanwa ku 18 zija kuri 5 mu minsi heze y'abakuru b'imigambwe barimo wa Iprona utuditse na Tende FDD uri ku butegetsi bari basabye ko amatora yimirije yobamo mucho birushirije hakaronderwa uburyo mva makungu kandi n'abahinga mva mahanga bakemererwa kuza kuyasuzuma erolyo rika neza ijwi rya Amerika
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urasaba inteko ishinga amategeko y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike biri mu itegeko ryemejwe mu mwaka wa 2016 rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina Fidel Niyongabo abafitiye inkuru
Ishyirahamwe Amnesty International ivuga ko ibintu bidahuye biri hagati y'iryo tegeko n'amategeko mpanabyaha yemejwe mu mwaka w'2017 bituma ibintu bidatomora neza ku byerekeye amategeko abacamanza bo kwisunga Amnesty International yavuze ko gutorera inyishu cyo kibazo bizotuma abageramirwa n'amabi akogwa yisunze igitsina bakingirwa kandi baronswa ubutungane kurushiriza Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo mu manuko Sarah Jackson yavuze ko mu gihe itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 ari intambwe ikomeye yashitswe ko riri kwinjira bisabwa na karere cyangwa n'amakungu Sarah Jackson yatangaje ko itegeko ryo mu mwaka wa 2016 ryongeye ibitari bike mu ntumbero yo kugwanya mabi akogwa afatiye ku gitsina ngo gusigura neza ibyerekeye gufata abantu ku nguvu yamara yasiguye ko ku bibazo bimwe bimwe iryo tegeko rihonyanga agateka ka muntu ngo guta amakosa ku bakoregwa amabi afatiye ku gitsina ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko ku bitegeko rihana amabi ako gwafatiye ku gitsina hari ibyo ridahuriye ko n'amategeko mpanabyaha hari bigira ingaruka mbi kuri zimwe mu ngingo zifise akamaro gakomeye z'iryo tegeko akarorero igihe amategeko mpanabyaha yahinyanyogwa mu mwaka wa 2017 Niyakoresheje insiguro ya nyuma yerekeye gufata abantu ku nguvu yatanzwe n'itegeko igwanya mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'imbere yaho w'2016 insiguro muri iryo tegeko ku byerekeye gufata abantu ku nguvu bivuga ko ibyo biba mu gihe atakumvikana kuba kwahabaye amategeko mpanabyaha yo mu mwaka w'2017 yagumijeho insiguro ya kera ishimikira ku ikoreshwa ry'inguvu ishyirahamwe Amnesty International ryavuze ko insiguro yuzuye yisunga amategeko mpuzamakungu ku byerekeye agateka ka muntu ku bijyanye no gufata abantu ku nguvu ari iyiri mu itegeko ryo mu mwaka wa 2016 iryo tegeko riratomoye ku bacamanza abashikiriza manza abapolisi n'abandi bategetsi bajejwe ubutungane no kubahiriza amategeko ishyirahamwe Amnesty International ryasabye ko ingingo ziri mu itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina zihana ababana batubakanye mu mategeko zivanwaho izo ngingo zirahonyanga uburenganzira bwo kubaho mu ibanga ubuzima bw'imiryango uburinganire hagati y'abantu hamwe no kudakumira ingingo ya 60 mu itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 rirahana inyifati ituma mabi afatiye ku gitsina kogwa iryo tegeko rikaba ryarashabuje abatari bake igihe ryarengana kubera ryashize mu ngingo zaryo uburyo bwo kwambara impuzu budashemeye bivuga ko bishobora gutuma abazambaye muri ubwo buryo bashobora gukoregwa mabi afatiye ku gitsina ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko iyo ngingo hamwe n'izindi ziri muri iryo tegeko zihana abakoregwa mabi afatiye ku gitsina kandi zikanabambika icyeyi ko zikwiriye kuvanwaho. Iryo shyirahamwe rivuga ko uretse guhinyanyura gushasha ibyerekeye amategeko, abategetsi b'u Burundi bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira abone ku buryo n'inyigisho bikwiriye mu ntumbero yo gufashira gushyira mu ngiro amategeko. Iryo shyirahamwe kandi risaba abageramiwe n'amabi akorwa afatiye ku gitsina gufashwa mu buryo bukwiriye. Imenyesha ko bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wo guhinyanyura amategeko gushasha hamwe no mu gufata ingingo ku bijyanye no gushyira mu ngiro ayo mategeko. Ishyirahamwe Amnesty International ryasabye kandi Burundi kwemeza no gushyira mu ngiro byihutirwa amategeko yerekeye uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika yatewe ku igikumu mu gisagara cya Maputo muri Mozambique araheze imyaka 20. Ayo mategeko yaragize uruhara rukomeye cyane mu guharanira uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika. Yarafashije kandi abapfasoni kuronswa ubutungane.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu 2024 nibo barwaye sida mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umubare munini w'abantu ugaragara mu nkambi z'impunzi zitandukanye. Ibindi kuri iyi nkuru na Jimmy Shukrani bakomera.
Iyi mibare yatangarijwe mu nkambi y'impunzi ya Bulengo, aho hizizwaga ku mugaragaro umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru. Ubusanzwe uyu munsi wizizwa ku isi buri tariki ya mbere ukwezi kwa 12 buri mwaka. Muri Kivu ya Ruguru abarwaye sida bazwi n'ibigo bitandukanye bya leta bishinzwe ubuzima ni 2024, ariko abenshi muri bo bakaba ari impunzi. Ibi bikaba bitera leta kutamenya neza umubare wabo. Niko bwana Obe Mungili uyoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku babana na virusi itera sida PNMLS mu ntara ya Kivu ya Ruguru abwirijwe rya Amerika.
Mukimbizi wote kwenye iko kama hakuna
kugeza ubaho impunzi ziri biragoye kumenya umubare w'abanduye virusi itera sida, ariko imibare dufite mu baturage basanzwe ni 2024. Mu nkambi z'impunzi rero niho hari umubare munini bitewe n'intambara z'urudaca zabaye mu duce twabo, kandi abagore benshi bagafatwa ku ngufu. Ibyo byatumye leta nayo idashobora kumenya mu by'ukuri abanduye sida ni bangahe mu nkambi z'impunzi. Yongeraho ko mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara umubare munini w'aba barwayi, ku buryo leta binyujije mu bigo byayo bitandukanye itarabasha kumenya umubare nyakuri. Ariko hari icyo yizeza ko guverinoma igiye gukurikirana mu buryo bwimbitse iki kibazo, aba barwayi bose bakamenyekana bityo bakitabwaho ku buryo bukwiriye. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yashatse kumenya impamvu ubwandu bwa sida bwiyongeraho cyane mu nkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Kongo, twavuganye n'umwe mu bagore babana na virusi itera sida nabo bahunze imirwano ari gutashatse ku izina rye rimenyekana.
Inakuwa zaidi kwa sababu sisi ba mama tunaona mtoto hawezi lala njala.
Bitubaho cyane kuri twebwe abagore twahunze intambara, kuko haba ubwo wabuze ibyo guha abana, ibyo kurya ntabyo, umugabo akaba ntacyo nawe yazanye. Ubwo rero umuntu uraguha 2000 ukaryamana nawe utazi niba afite uburwayi cyangwa niba bufite, igihe ugiye kwa muganga bagasanga waranduye virusi itera sida. Madame Françoise Kamatu uhagarariye ishyirahamwe ry'abahuye n'ubwandu bwa sida mu ntara ya Kivu ya Ruguru avuga ko leta nayo itabitaho nk'uko bikwiye abandi barwayi bose.
Wajamini neza waambia kama mgonjwa wa ukimwi ni mu
abantu bose bagomba kumenya ko uwanduye virusi itera sida na wafite uburenganzira nk'ubw'abantu bazima. Ariko ikibabaje nuko guverinoma nayo itatwitaho habe na gato. Iyo umuntu yanduye virusi itera sida bamufata nkaho atari umuntu nk'abandi, ahubwo bakamuvangura, ibyo bigatuma nawe yumva ko atari umuntu nk'abandi. Igihe rero itegeko ryo kubahiriza uburenganzira bw'abantu babana na virusi itera sida izubahirizwa, nibwo n'umubare w'abandi uzapunguka. Kuri uyu munsi Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho igikorwa cyihariye mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Hari bamwe twavugishije ubwo bari bategereje ibipimo muri iyi nkambi ya Bulengo.
Tuje kwipimisha turebe ngambi kuko ndi aburo bugwayi nomba tuje kwipimisha. None si twese niko tuhujije ubuzima rye baba yigwaye ugasanga bambukirije abandi
bari kuvuga bari gupima sida sinone natwe tugezipimisha turebe.
Imiti harahugera ukabona ni imiti mikeya, ariko noneho wajya kuyivuza ukumva ya miti baguhaye ndihuye n'ubugwayi bwawe bitewe nuko batubye ngo hano baradupima bamenye ubugwayi bw'umuntu. Nuko ndungiye nsinziraga ndi no kugenda mu rugendo nkibagirwa garwara na magoti ugasanga ninto kiziri guhinara ngumva naza kwipimisha guko mbyumvishije yuko bari gupima abantu burwayi.
Raporo zitandukanye zasohowe n'amashyirahamwe atabugamiye kuri leta muri Congo zigaragaza ko ubwandu bwa virusi itera sida bwiyongeye kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 kurusha umwaka wa 2022. Ibibazo y'amashyirahamwe agenda agarukaho cyane kurusha ibindi ni ukubura imiti n'ubundi bufasha bwibanze ku barwayi ba sida muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri raporo ishya miryawo ni ryita ku barwayi ba virusi itera sida UNISIDA, abarwayi 540 babaruwe kuba barwaye sida, 8,000 gusa nibo bafashijwe mu bigo nderabuzima bitandukanye byo muri Congo mu mwaka wa 2022, ariko abandi bakaba batagira ubufasha. UNISIDA ivuga ko kugeza ubu bufasha bukiri buke cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka MSF ku ruhande rwayo rivuga ko ubwandu bwa sida bugenda bwiyongera umunsi ku wundi kubera imitwe yitwaje intwaro ikorera mu Burasirazuba bwa Congo, aho abagore bafatwa ku ngufu cyane kurusha utundi duce twose two mu gihugu. Muri raporo yayo MSF yatangaje ko abagore 70 bafatwa ku ngufu, ibyo nabyo bikaba ari imwe mu mpamvu zikomeza ishobora kuba zitera ubwiyongere bw'ubwandu bwa virusi itera sida cyane ko abibasirwa ari impunzi. MSF ivuga ko inkambi igaragara mu ifatwa ku ngufu kurusha izindi ari ya Bulengo, ibi bigatuma n'umubare munini w'abandura virusi itera sida, yewe akaba ari nabyo bitera guverinoma gukora ubukangurambaga bwo gufata ingamba zo kwirinda no kurwanya sida muri iyi nkambi. Imibare ya nyuma itangwa na komisiyo y'impunzi muri Congo CNR ishami ryayo riri muri Kivu ya ruguru ivuga ko inkambi ya Bulengo ifite impunzi zibarirwa ku 264. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Umuryango uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu witwa Freedom House wa hano i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uratangaza ko ibihugu bifite ubutegetsi bw'igitugu bikurikirana abanyamakuru babuhunze aho bari. Mu cyegeranyo yasohoye kuri uyu wa gatatu, Freedom House iravuga mu Rwanda. Ni inkuru tugezweho na Geoffrey Mutagoma.
Umuryango Freedom House wabaruye kuva mu mwaka 2014 kugeza muri uyu mwaka 2023 abanyamakuru 112 bahungiye mu bihugu 91 baberabijwe na leta z'ibihugu bakomokamo. Bamwe muri bo bikorera ku giti cyabo n'abandi bakorera ibitangazamakuru bizwi. Mu byo leta zabakoreye harimo kubagabaho ibitero, kubashimuta cyangwa kubatera ubwoba binyuze mu buryo bwinshi butandukanye, umwe ari nk'ikoranabuhanga. Imiryango yabo yasigaye mu bihugu bahora ku nkeke nk'uburyo buziguye bwo guhungabanya abahunze. Kuri Freedom House, izi leta zibikorera abanyamakuru batangaza ukuri noneho bikazitera ubwoba bw'uko zishobora kubazwa uburyo zikorera inyungu za rubanda n'amabi zikora. Muri iriya myaka 10 ishize guhera mu 2014 kugera mu 2023, Freedom House yabaruye kandi guverinoma 26 zakurikiranye mu mahanga abanyamakuru bazihunze. Muri zo harimo Ubushinwa, Uburusiya, Belarusia, Iran, Pakistan, Arabia Saudite, Cambodia n'u Rwanda. Freedom House ivuga ko u Rwanda rwibasiye abanyamakuru bahungiye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Afurika y'Epfo, Canada n'Ubwongereza. Isobanura ko rukoresha kwica, kubaneka n'ikoranabuhanga. Aha twakwibutsa nk'iby'abahanga baruvuzeho bya Pegasus byo guhoza ku nkeke imiryango y'abahunze cyangwa no kubagendaho ubwabo aho bari mu bihugu bahungiyemo. Freedom House ivuga ko ibyo yabonye bishobora kuba ari bike cyane ku biriho bya nyakuri kuko hari ibiba ntibimenywe cyangwa se bikagorana kugenzura ukuri kwabyo neza. Ikindi kandi bishobora kwiyongera bitewe n'uko muri iki gihe abanyamakuru baberabizwa mu bihugu byabo ari benshi bigatuma abahunga bagenda baba benshi. Freedom House isaba ibihugu bahungiyemo gufata ingamba zihamye zo kubarengera birimo kubaha polisi barinda. Muri uru rwego ivuga ko Ubwongereza na Norvege ari urugero rwa mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iha abanyamakuru bari ku nkeke babarinda urugero nk'umunyamakuru Masih Arnejad ukomoka muri Iran.
Ejo kwa gatatu urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangiye kuburanisha ubujurire bw'urubanza rw'abaturage bashaka kubuza Donald Trump kwandikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Edi Rwema abahaye inkuru.
Uru rubanza ruturuka ku baturage batandatu bo muri Colorado bafashijwe n'umuryango udaharanira inyungu witwa CRU, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, wazobereye mu byo kujora imikorere igayitse y'abategetsi no kubakurikirana mu mategeko iyo bibaye ngombwa. Barega Trump ko yigometse ku gihugu binyuze mu gitero cy'abayoboke be cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hospital. Bityo rero ko bikurikije itegeko nshinga y'igihugu mu ivugurura ryaryo rya 14 igika cya gatatu, guverinoma ya leta ya Colorado idakwiye gushyira izina rya Trump ku mpapuro zo gutora majonjura yo mu ishyaka ry'abarepublikani azahakorwa ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ku itariki ya 17 y'ukwezi gushize, umucamanza wo mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rwa leta yaciye urubanza avuga ko Trump afite uruhare mu bikorwa byo kwigomeka kuri guverinoma y'igihugu, ariko ko afite uburenganzira bw'uko izina rye ryandikwa ku mpapuro z'amatora. Barajuririye bavuga ko bitumvikana ko umuntu wemejweho icyaha cyo kwigomeka ku gihugu yakwemererwa kugira umwanya mu butegetsi, kandi ko binyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Trump nawe yarajuriye avuga ko urukiko rwamuhohoteye rumwemeza icyaha atigeze akora, kandi ko nta rukiko rufite ububasha bwo kumubuza kwiyamamaza no gutorwa. Kuri uyu wa gatatu, inteko y'abacamanza bose uko ari barindwi b'urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado rwatangiye kumva impande zombi. Guverinoma ya Colorado isaba ko icyemezo cya nyuma na nyuma cyaba cyarangije gufatwa ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere gutaha, kugira ngo imenye niba izashyira cyangwa niba itazashyira izina rya Trump ku mpapuro z'abakandida. Nyamara kandi umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado nawo ushobora kujuririrwa mu rukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu. Uretse uru rubanza rwo muri Colorado, izindi nkarwo zizwi mu nkiko za leta byibura zindi esheshatu arizo Alaska, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Mexico na Rhode Island.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi. Mugire umunsi mwiza.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima.
ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
America.